kuri uriya munsi narumvise umubabaro udasanzwe kuko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe. Rero naraguye igihumura, wari umubabaro mwinshi cane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi, harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi, ayandi akavuga biriya, ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri, ku byerekeye ikorwa ry'irya ndege.
Iyo muvuga ko atanyisha muraronka, ni ukuvuga ku ruhande rwahe, rw'u Rwanda, rw'u Burundi canke amakungu?
Hose, hose. Cane cane amakungu, kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye, kugakora ayo matohoza bakamenya icishi ba perezida babiri, ariko ntivyigeze biba. Numve kidutangaza nuko ama ankete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean-Louis de Bruguière, n'indi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na le jije Trevedic na Pou, ziri contradictoire.
Contradictoire ni ukuvuga ko zituzuzanya mu kuri kwako, izivuguruzanya he?
Ego, mvuga ko zidahuje kuvyo vyashitseko. Umwe yavuga ati indege yakorowe naba naba, uwundi akavuga ati indege yakorowe naba naba. Urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera.
Uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurije ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvane?
Ego cyane gose, icyizere nticobura, turizera gose, turabandanya twizera. Uko kugira bivuga mu Kirundi, ukuri guca muziko ntigusha. Turizera gose yuko bitebe bitebuke, imyaka bizomara ntayo tuzi, mbwa bitebe bitebuke. Ukuri kuzoja habona, ukuri kwemewe na bose.
Mukizera ko kuzozana na makungu biciye ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye?
Hariho hose ntitwovuga ngo bizovaha canke bizovaha hariya, kuko byo nivyo muri kazoza. Mugabo jewe numva mfise icizere ko abo bose hazogera igihe bakarondera ukuri, kuko turanyotewe ukuri cane, turibaza ko kuzotinda kuboneka. Turazi abantu benshi byabaye sibo ba mbere bishwe, mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50, myaka 60, myaka 100. Twebwe naho tutazoba tukiriho, tuguma tufise icizere kuko bizogenda kose, ukuri kuzotinda kuja habona. Ugasino kugira ngo kutozana na ngaha.
Banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Ntaryamira, ariwe mushinga ntawe wanyu, baratanze ico twokwita indishi ku miryango imwe imwe, bavuga ko hariho abaronse n'abataronse. Vyifashe gute mu muryango wa nyakwigendera? Mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi?
Ya ndege uko twavyumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda, yari asure nayo muri kompanyi ya Lyon mu Bwongereza. Hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asuranse yo mu Rwanda Sonarwa. Igice c'iyo ndishi cari kigenewe umukuru w'u Rwanda, nticashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda cashimye kuba kuyifata. Ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'Abafaransa batwara irya ndege, hamwe n'imiryango itatu y'Abarundi bari muri irya ndege, yoyo yatanzwe. Twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo azoduserukire, turamuha manda, hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi. Ego mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse, yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu, indishi yarigenewe umuryango wa perezida Habyarimana. Tuvyemera uko gushaho, mu nyuma rero Sonarwa iduha ivyemeza ko bamuhaye iyo ndishi gusha turatahura yuko yashimye kwinyuruza.
Muzokoriki muzomuhebera.
Oya ntituzomuhebera, ibyo byabaye kera ntitumuhebera, twaragerageje ubundi buryo tuzobandanya turizeye bose ubutungane ko buzokora.
Ku ruhande rw'Uburundi naho bwoba bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanyi b'abakuru b'igihugu.
Jewe hariho amategeko araba ivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyene bonyene bwabo. Ego ndasoma amategeko hanyuma itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020. Muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishirahamwe mpuzamakunguni canke kandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho. Navyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo.
Ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru, ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga?
Egome cyane. Muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe. Twebwe rero niho tugitahuka ku by'ukuri, rero turacarondera kubibaza, turabe ivyo babitwerekeye.
Madame Sylvane Ntaryamira, umutambukanyi uwahoze ari prezida w'Uburundi Cyprien Ntaryamira, tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.